Mujyana rero amenyesha makuru kuri wa kane kumurwa mukuru w'intara ya Ngozi mu bararuko bwo Burundi Pierre Clavin Ndayicari yarongwe mu rwisever ya dondaguye intara uwo murwi umaze kugiramwe amatohoza na zone Karus na Gitega hagati na hagati hashira ubuseruko muranza na mwaro hagati na hagati mu gihugu ururi makamba na rumonge mu manuko bushuburengero munyingana kirundo mu bararuko bushuburengero no kumurwa mukuru butunzi bujumbura ibisigarira byabishwe mu rwimo rw'1972 rwahitanya abahutu benshi kurusha abatutsi maze gutorwa birenga 2020 nkuko bisigurwa na Ndayicari
muri zo ntara zose twakoreye ivyerekeye ibisigarira vy'abihishwe twovuga yuko uyu munsi birenga 2020 vy'abihishwe kandi ngaha adushaka mwumve ko ibinogo vyose biri mu ntara twakoreyemo batarabitubwira byose
ivyo bisigarira bitorwa mu mashira hamwe nka Genocide Canada yemeza ko vyitiranywa Emmanuel Nkunzi z'umunyamabanga waryo wabwirijwe ya Amerika ivyo yemeza ko yatohoje
gice cha Karuzi bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose n'ibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka wa 1993 intara ya Karuzi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamututse avugwamo twe turafise ivyemezo byo mu ntara nk'akarorero Kiremba Cangozi aho mu kinogo kijya gikoreramwe ababaji aho bataye abatutsi bishwe mu 1993 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe tabwa abahutu 1972
umunyamategeko Jean-Zéry Girimana nawe yasanga mu rwisever aho kungusambura
umugwi biboneka yuko uri kuba igikoresho kiri kugikora by'umugambi ku butegetsi wifuza abahindutse igikoresho cha politike umugwi nk'uwore watezwa kuba umugwi urimwo impande zose umugwa barundi bose biyumvamwo ni navyo vyari gutuma igikorwa uri kurakora gishobora kugira akamara barundi mu bijanye no gusubiza hamwe mengo numugwi ujejwe kwerekana yuko ibintu byose byabaye ari vyakorewe abahutu birazwi yuko cyacyane mu myaka 1972 ari habatutsi bagandaguwe hatari hake ariko uwo mugwi ntuyigera ibyo bintu ugomba kubivuga
ibyagirije Ndayicari yarongwe TV habifitiye inyishu
twebwe turi ku kivi nk'abahinga ibinogo vya vuba n'ibinogo vya 1973 naco bipfana akanyuma no kubwira gahambaye abantu batavuga bajya abantu bishwe tuvuga abagabo abasoda abakozi ba leta mwe mukiri bato twashaka kubabwira yuko abakozi ba leta benshi mu 1972 bari bafise abakenyezi batusikazi benshi inshuti zo kuri uwo mukenyezi w'umutuzikazi haheze imyaka mikeya barababwira bati ba bantu banyu batawe ku ruvubu I Burundi ni hato umunsi wo kwihenda tukimba ikinogo tukacita ico 1973 ariko 1972 abo ku mutumba aho nyene niwo baza kutubeshuza
mukurindira baza kubeshuza simunsuguru mukuru w'ishyirahamwe ry'ababyeyi baburiye abana yitwa mu kibimba mu ntara ya Gitega mu 1993 nyuma y'urupfu rwa perezida Melchior Ndadaye yari umuhutu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu asanga umurwi sever ukwiye kwitonda mu by'ukora hari kwa 2021 ukwezi guheze ku nshuro ya kabiri leta ibuza ababyeyi n'amashyirahamwe kwibuka uko babyifuza
ku byerekeye wa mugwi washizweho kurondera ukuri no gusubiza hamwe abarundi ariwo bita sever wari kwizigirwa gusura iyo wisunga amasezerano yiharusha birya byo kuzura ibisigarira byose bikitirirwa ubwoko bw'abahutu bishwe mu 1972 mu Burundi bwose nabo nyene barazi kwaramahinyu kuko wari umwaka mubi nk'iyindi myaka mibi yakurikiye kuko hapfuye abantu mu bwoko bwose bitagenze beno ko haba dusanga bwabaye ubundi buryo bw'ukwigisha amacakubiri
kubwa Pierre Clavin Ndayicariye cyatumye umurwi wiwe wibanda ku bwicanyi bw'72 gusa ni ukwanka kwimenyetso bizimangana
ibyabona baba bapfakazi impfubyi ababuze abo babarabikoze mbere n'ababonye bimwe bimwe mu byabaye bariko barakura benshi muri bo baramaze kwitaba Imana
umurwi sever ni imyabaserukiye abarundi mu masezerano ya Arusha mu 2000 bumvikanye ko kugira ngo babone bongere basome kumwe kahise na kazoza utohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu 1985 kugeza mu mwaka wa 2008 Burundi busamo kamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu ryemeje ko cabayemo genocide yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 mu Burundi ho kugeza ubu abatutsi n'abahutu baracahazana ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye abahutu basaba ku rwimo rwahitanye abahutu benshi mu 1972 rwo kwitwiho nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ku bwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabuna ari bwo bwo kwitwiho nyabwoko Roger Urikaneza, Juju Amerika.